cause you are, cause you are my Casimba. Da Casimba, God of my Casimba, oh, oh, oh. Da Casimba, da Casimba, da Casimba.